bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe, nchuti bakunzi muteza matuku ibiganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika, risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Joe Diane Ninahazwe, ndongoye ibiganiro n'amakuru vy'uno mwanya.
Igihambaye rero no kwicara tukiga kugira ngo dutegere none ayo mahano yashitse muri iki gihugu bigenze gute, niki twokora kugira ngo tuzitire ayo mahano ntazasubire kuvugwa muri iki gihugu cacu.
Uyu ni Musenyeri Jean-Louis Nahimana arongoye umurwi ujeje kurondera ukuri no kunywanisha Abarundi CVR idonido iyo nkuru co kimwe niyerekeye y'abanyagihugu muri commune ya Matana y'intara ya Bururi mu Burundi barara ntibuce kwera kagwika abantu bakizura bambaye impuzu za gisirikare ni mukanya isase mu hafi ya maradio yanyu. Amakuru tubafitiye muri kano kanya turahera mu vyakahise n'ubutungane mu Burundi aho mu kiringo c'amezi atandatu murwujeje kurondera ukuri no kunywanisha Abarundi huzo busozereye kiringo c'imyaka ine wahawe kugira ngo ube wegeranije ukuri kuri kahise no kunywanisha Abarundi. Uwo murwi humenyesha ko ikiringo usigaranye gikwiye kugira ngo ube wakwikije ikivi ni mu gihe amakenga atabuze kuri bamwe n'abandi basigura kwa kanya gasigaye babona ari gato cane. Inkuru tubaza mu mugenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana.
Umugwi ujeje kurondera ukuri no kunywanisha Abarundi sever wemeza ko mu myaka itatu maze uri kukivi umaze gutororokanya ibishinga nawe by'abantu birenze ibyo wari witeze. Musenyeri Jean Louis Nahimana awurongoye avuga ko hambavu yabituye uyo mugwi hari nabo uyo mugwi wegereye kugira urondera ukuri kuvyabaye
biharuro no vuga nti no kurenga birarenze kuko abashoboye kuza kwitura uyu mugwi wacu nabo twashoboye gushikira twebwe nyene baraba ibihumbi mirongo indwi ariho ibihumbi mirongo itandatu n'indwi baje ku bushake bwabo ariko ariho n'abandi barenga igihumbi twebwe nyene twegereye inararibonye kugira ngo baducire umugani batuyagira ibyo babonye muri iki gihugu.
Afatiye kubishinga nahe byabamaze kubitura mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi. Urongoye Severi yemeza ko hamenyekanye abantu baba ibihumbi mirongo ibiri bakekwa kugira uruhara ku mabi yajese mu Burundi n'abababa ibihumbi ijana bahitanywe n'amabi yabaye mu Burundi.
Barashoboye kudufasha kumenya abantu barenga ibihumbi ijana bahitanywe n'ubugizi bwa nabi bwabereye muri iki gihugu. Baratubwira abantu bashika hafi ibihumbi mirongo ibiri bikekwa kuba baragize uruhara muri ayo mabi. Twaragerageje no kuronda amazi ko abantu benshi bishwe bunyamaswa ntibashoboye gushingurwa arabataye mu binogo rusangi, naho nyine twarakwiye imitumba yose turatohoza hafi binogo rusangi birenga ibihumbi bine. Murumva ko ari igikorwa gishimishije ariko igihambaye rero no kwicara tukiga kugira ngo dutegere none ayo mahano yashitse muri iki gihugu bigenze gute, niki twokora kugira ngo tuzitire ayo mahano ntazasubire kuvugwa muri iki gihugu cacu.
Mu gihe ikiringo umugwi Severu usigaranye kitarenze umwaka mwishyirahamwe Initiative Echangement tugendere ubuntu bo wabona ko uyo mugwi ukwiye kongerwa ikiringo. Saturne icyo yemeye arongoye iryo shyirahamwe afatira ku bikorwa uyo mugwi usigaje gukora.
Abawushizeho babonye yuko uwo mugwi ivyo washitseko bitari bwahere baje gushyiraho ubundi buryo bw'uko bobandanga ivyo bikorwa, kuko ivyo kurekoreranira n'ivyo kumenya ukuri si ibintu vy'umusomyi kandi mwumvise ko akeneye n'abantu b'abahinga bo mu buryo bwinshi bajya bita menya ingene abantu biyumvira apsikologe bize kahise bajya bize kuzura ibisigarira abantu nyine bavyize n'urya mugwi nawo ntabufise nibaza ariko rero uyu mwanya niwo bukwiye.
Mu mugwi Severi hose uko babibona Musenyeri Jean Louis Nahimana yemeza ko ikiringo gikwiye kuko igikorwa casaba umwanya munini carangiye.
Ikiringo kirakwiye nabwiye ko igikorwa cari kigoye kwari guhumbira kuja kurondera inkuru mu gihugu kuko vyadusaba gukwira igihugu cose, ariko igikorwa gisigaye ubu ni igikorwa co mu biro, ni igikorwa c'abahinga bicara hamwe. Tumuzi twaronsa abo bahinga n'ukwezi kumwe bashobora kwicara bakitondera ivyo bibazo vyabaye, ico no kwita mu gifaransa analyse, gutuma kw'abantu bakaza gusigurira Abarundi nk'abagize uruhara murako kahise naho nyene ntidukeneye gutuma kwa barundi bose tuzofata bakeyi mugabo bari bafise amabanga yo hejuru cyane usigurira barundi kugira dutegere muri rusangi ibyo rero ndavuga nti nibikogwa no mu mezi abiri umuntu ashaka gukora
ikiringo cy'imyaka ine cyahawe umugwi Severi kizorangira mu kwezi kwa 12 uno mwaka wa 2018 itegeko rigenguye mugwi riremera ko ico kiringo gishobora kongerezwa ikindi kiringo cy'umwaka ni mu gihe abagize uyo mugwi bo bisaba bikemezwa n'inama nshingamateka iminsi 15 imbere y'uko ico kiringo kirangira ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
Remonzimana arakenuye mu gisata c'impunzi naho impunzi z'abakongomani baba mu ikambi ya Kavumu ni mu ntara ya Cankuzo mu Burundi barashima umubano mwiza bafitaniye n'abarundi baba mu micungararo y'iyo kambi uretse ko bahana abageni baranazimiraniza imiriro nk'uko muvyumva mu nkuru ya mugenzi wacu mu Cankuzo Fide d'Antoine Sabimana
ikambi ya Kavumu iri muri komine ntara ya Cankuzo yuguri tariki 15 kwezi kwa 5 2013 ni kambi wa mwamoko atandukanye y'abakongomani abarundi bo kwanda bagoye ababembe abanyamurenge abafurero abashina bavira bamwe muri izo mpunzi bavuga ko abarundi babafasha mu kwiyungunganya mu kudandaza cyane kubaho barima ivyo navyo bikabasabiriza mu mibereho na ryaseri yagabanije ifashanyo kuri izo mpunzi zuwe na mashora umufakazi yahunze ahunganya abana batanu
kundana n'abarundi nka jewe banzanira ivyema ku ideni kadandaza kisha nasigara nubunguke nkabahereza umutanyi bakanzanira nifu ikiri jana nta mahera na rumwe ndabaha kubera ntayo ndo mfite kadandaza bagaca baza nkabahereza amahera yabo niho rero mbona yuko mbaye hakakabiri mfite ndiranje nkagura uturengarenga nkagura gatore nkagura kabucunga tubanye neza nukuri turakundanye tubanye neza turabasabaho turima bakaduha tukarima cyure narakibashimiye cyane baratwakiye tubanye neza ntawanjya wangu
n'abarundi baba mu micungara y'iyo kambi barashima umubano w'izo mpunzi abakongomani Mariko Tegeka numwe mu batware batowe ku mutumba wa Kavumu
urabona twebwe iyo bakenye turabafasha natwe iyo dukenye bakadufasha nabo nyine iyo ngaha bagize inama baradutuma ko
inama yiki
inama yo ku mitumba nkaha ubona tubana twebwe baradutumira tukaza kumviriza natwe kandi twagira inama aricyo tubona kigomba kubononekara tukabatumira bakaza iyo habaye nk'umuntu yadukije akaza kutwononera nk'imirima tumufashe turamutana hano tukaca tuja hamwe tukumvikana hanyuma kabantu ko twari tubanye
kuko ntavyo guhana abageni
abageni bariyo yarugiye mu Barundi aragenda ubuze nawe kandi ino tukamureka none bose sabana ikiremwa abantu
ijwi rya Amerika ryashoboye kuganira namwe mu Barundi bashingiye muri izo mpunzi z'abakongomani
wewe
wabiriwe ngamwe
twasaba Imana rote
bayo gute izindi mpunzi ntibakwinuba
turabana amazi nyine tukayaga neza nta na kimwe cyangoye twarashimanye nyine tukavugana tukagira n'impapa ndabamenye
Nyawenda Leokadia n'umutamakazi afite umukobwa yabiriwe mu ikambi ya Kavumu arashima uko yakigwa n'abakwe kandi aremeza ko bamubereye abazimya muriro beza cyane
nyoko uruza kuraba umukwe ngaha
aho namuraba hari kiri yakoze we aho yari wanje yari ifise umwana ahubwo yarakoze neza buzi ari kikumura
yuje kumuraba wakigwa gute
na banyakira rubyeshi Ego bakanzima ko nakigwa mu bundi kuwundi mukwe nawe nyene ni kwanyakira kandi anyubaha nkuko abandi bose banyubashe
Ega yarakukwereye canke muri ko murabivugana
Jewe guko gukwa ni umwana mu bandi niba abana neza ntana kimwe kibafise kibafashe none wumva noza kumugora nakunyaro Ya nzu yanjye yarahiye ihiye ntana kimwe nokoye aba bamwikambi barangarukiye ko baramfasha utwondya baramfasha impuzu baramfasha kunyu n'agasabo none tubanye neza batashi bashitse twese dukundana tugendana duhana kabisi n'agahiye ico nico shimira Imana
uwo mwana mwiza uremezwa n'umuyobozi w'ikambi ya Kavumu Thomas Yagura ndetse ukanashimangirwa n'ishyirahamwe gita ku mpunzi ya Sehe. Bamenyesha ko mu gukomeza uwo mubano ibice cumi by'abarundi bo ku mutumba wa Kavumu biga muri iyo kambi imyuga itandukanye ku buntu bakigana n'impunzi z'abakongomani n'abagwayi banaho nikora bo muri Kavumu barashobora kwivuza ku ivuriro riri muri iyo kambi ata amafaranga atangishijwe. Ikambi ya Kavumu irimo impunzi zirenga gato 18,000 muri abo ibice 52 kwijana bagizwe n'abakenyezi n'abigeme. Mucankuzo ni mu buseruko bw'u Burundi. Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Nayabona nte
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Amakuru mu Burundi arabandanya na inabice ku masonga nk'itangura. Abanyagihugu muri commune Matana y'intara ya Bururi barara ntibuce kubera akagwi k'abantu bakizura ijoro bambaye impuzu za gisirikare bakagenda bararirimba indirimbo zitera ubwoba. Mu ntwaro bati ayo makuru turayazi kandi uzohirahira agafatwa azokwibonera. Muravyumva mu nkuru ya mgenzi wacu i Bururi Ana Yves Irankunda.
Ayo makenga yihungabana ry'umutekano wabo banyagihugu bo muri komine ya Matana yunyugwa nuko haheze ikiringo cy'amezi ya babatanu bumvizo ndirimbo ahanini zirimo amajambo yo gutera ubwoba abadashigikiye ubutegetsi buhari ko bagiye kwibonera ko niyo kuri Nadine yugarijwe n'ubwoba.
Baraza baririmba indirimbo turagira ubwoba cyane kuko azanwa no kwica no gusahura. Abanyagihugu tugira ubwoba tukishyira namwe ibitari byo kuko nushoye kuvuga ngo n'abagizi ba nabi kuko ntuba wamufashe. Ndacyugumira ubona ubwoba bukafata nkavuga nonega mana yanjye ibi bintu n'ibiki. Nanjye nkomeza gusenga nkavuga ati Mana Satani nitsindwe n'ibyiwe kwe. Hama Imana ikacece inzira babantu nkabona baragiye baririmba indirimbo zabo. Yehova ntawe reka kujugumira.
Umuntu ahirahiye agasohoka hoka yifuza kubamenya adahohotewe abuzwa kudahirahira ashira habona ivyo yabonye aho ni mu gihe atajuragijwe nkuko amakuru dukura mu banyagihugu avyemeza. Twumvirize Rusake Gamarieri.
Igitangajiro ni kimwe nuko iyo giyewe ngiye nko kwigurira agasukari mu ijoro igihe cy'isaha zitatu n'inusu cyangwa isaha zine usanga hari abantu bampagaritse bakambaza iyonja kandi abo bantu ari ababanyi banzi mbiri bakanangora cyane bakanashaka kumbwira yuko ngo tukorarana ngo aho bari ngo nkagenda ngataha bukeye. Simbona rero igihe byo babishyitse muri ubwo buryo abo bantu bambuza ko nza kwigurira agasukari saa yine ayo yandi masaha abo babari hehe. Nicyo gituma bitubonezera nanjye.
Iyo migwi y'abo bantu baririmba mu gihe cy'ijoro ntivyoroshe kumenya iyariyo kuko iza yiyoberanije. Abanyagihugu bakemeza ko abo bamaze kwibonera baba bambaye impuzu zirabura n'izindi zisa n'izabajeje umutekano. Manirumva Mathieu yamayababonye.
Ego baratera mugabo baba bambaye usonga bambaye nka gipolisi cyangwa igisoda. Urumva nyene utugira ati kumbe boba urumva ubwa mbere ugira ati kumbe boba arabazeze umutekano. Kumbe nabasuma turabura muri so dufatanye ne niso tureka none ko atakundi tuba turi bugenze tugumaho nyene none ko naho niyo dutabaze turatabaze baradutabara mugabo bakasanga ibintu byahitse. Ntakundi umuntu yobifata turekero nakonye urabona ntakundi kubaho k'umuntu w'umunyagihugu.
Abajejwe intwaro bemeza ko amakenga yihungabana ry'umutekano arangwa mu banyagihugu bo muri komine ya Matana atobura kuko mu vyegeranyo baronka ku munsi vyerekana ko iyo migwi ihari. Arbe Niyonsaba umuhanuzi mustanteri ajeje ibibazo by'intwaro n'akaranga aramenyesha ko bagiye kuyituza nishaka ryose.
Mu minsi yahera harabaye ugwaruka ruja mu vya sport bagaca batanguriye sport mu masaha butaraca. Turumva yuko abantu bavyidogeye duca turasaba ubwo gwaruka yuko iyo sport y'amasaha atariyo boyihagarika vyaciye bihagarara. naho kare bayigira mu masaha ya kare guhera ngo mu masaha 9 niko abantu bavuga butaragera guca byatera ubwoba abantu. Turakunda kugirisha inama y'abantu bari mu rwego rujejwe umutekano, turasaba yuko haba kuhera ku mitumba mu mazone no ku rwego rwa komine bubahiriza amahoro n'umutekano. Abantu mu migambwe itandukanye barimwo ata muntu yogirandira ikibazo n'uwundi ko bobana mu mahoro gushikaniza isaha. Rero tubandanya dusaba yuko abantu babandanya babana mu mahoro.
Abo banyagihugu barasaba kandi ko bohabwa uburenganzira bwo kwirarira mu kugira amarondo, kuko bimaze kugaragara ko batabagwa batevye mu gihe hadusi cuka hagati yabo. Kugabo bitagenze uko nta gisivya bazohava bagirirwa nabi n'abagizi ba nabi atawo biciye nikanda. Mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi, Alain Yves Irankunda, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu kirundi no mu kinyarwanda. Turabandanya n'ibiganiro tubafitiye ku munsi wa gatatu hari ejo itariki ya 20. Amakungu yarahimbaje umunsi wahariwe impunzi ku isi. Uwo munsi washitse mu gihe ibitigiri by'impunzi bandanya kuba byinshi gusumba. Ishami ry'ishami impuzamakungu ONU ryitaho impunzi ku isi RCR ryemeza ko abantu 65,000,000 ku isi bavuye mu zabo mwaka uheze wa 2017 bitewe n'intambara, ubwicanyi n'ugutotezwa. Mu kanya mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Madame Marguerite Barankitse arongoye ikigo Maison Shalom gihugu cy'u Rwanda aho yahungiye imyaka itatu. Giye kurumana aramubwira bimwe mu bikorwa bitandukanye akora, ariko yatanguye amubwira ico umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi usigura ku mpunzi zitandukanye.
Murana ntangara ingene bavuga ngo barahimbaza, kuko umuntu ahimbaza ikintu kimunezereza. Ndakunda ko bovuga ati ni umunsi wo kwiyumvira ubwa mbere, abantu bakicara n'ibihugu bikicara, kubera iki abantu bangara, kubera iki abantu basanga bagiye bafise umubabaro, kutya igihugu cyakwibarutse birababaza. Ni ukuvuga rero ni umunsi wo kwiyumvira, umuntu tukikubita agashi twese, abatumye abantu bangara n'abandi bangaye, kugira ngo n'uwangaye atari iwe amenye ko Imana yamuhaye ahaba isi Imana yayiremye ngo tuyibemwo turi beza, tugumane agateka k'umuntu. Rero jewe nabo turi kumwe bose umunsi twiyumvira, twogira iki ngo tugume turi beza, tugumane ako gashusho k'umwana w'Imana.
Impunzi z'Abarundi muri rusange zoba zifashe gute mu gihe uwo munsi wibutswe?
Impunzi z'Abarundi murabona ko twahungiye mu bihugu bitandukanye, cyane cyane abari nko muri Tanzania, muhora mubyumva mwebwe murabamenyesha makuru, niho hari impunzi nyinshi z'Abarundi. Abo Barundi rero bari muri Tanzania nabo, kuko je naronka abana banyandikira nk'urwaruka rutegerezwa kuja muri kaminuza, barandika bakavuga ati abana turi mu kugwa mu bana nk'inyoni. Hariho rero n'abari muri Congo murabyumva badafise n'ihema, bamerewe nabi, badafise n'ingene bivuza. Hariho nabo turi kumwe, abo turi kumwe ubona ko igihugu cy'u Rwanda cyaragerageje nzima hama impunzi zose zirafise akazu gasukaye gasukajwe amabati hanyuma abari Buganda bose abo bose nawo uvuga ngo aramerewe neza tukeneye ko tworonka bwo kwivuza uburyo bwo gufungura bikwiye uburyo bwo kubandanya amashure nk'uko kera bakiri iwabo bahora wisoromera inyuma y'urugi wawe ukazurindira ko bakugaburira inete nta n'umwe novuga ngo aramerewe neza ubuhunzi buguma ari ubuhunzi
mu gihe amakungu intererano zaho zitangwa n'amakungu zisa nizagabanutse mu gufasha abantu bari mu bibazo nk'impunzi n'abandi bahunga nk'intambara ku bibereke muri ko muvyifatamwo gute
murabizi ko jewe nari nahungiye mu gihugu ca Luxembourg hanyuma nkaza nze kuraba abana banje nkaza nje kuramukanya mugabo byarananiye ko nsubira muri Luxembourg naciye niyumvira nti reka nanje ko nanje ndi muri abo bahunze reka ndabe icyo noterera abo tuvukana abana bamezo Shalom nabo nyene n'abandi bose jere icyo naciye ngira nakoze ibyo nshoboye ndarungika mwarabonye abana b'abanyeshure mu mashure yisumbuye abana barenga amajana 364 na bane ubwamere nari nahereye ku majana 4 baragiye muri kaminuza hariho 10 bari i Lyon mu Bufaransa bakurikira kaminuza hari abandi bari muri za kaminuza ziri mu bihugu ziri ngaha mu Rwanda hariho abana dufasha bari mu mashure yisumbuye twashyize muri interna hariya mu Zakirehe hariho abo twahaye amakredi abamama kugira ngo ng'imiryango igihumbi kugira ngo bashobore kudandaza batunge abana babo bashobore kubagaburira hariho abana novuga bari mu mashure novuga muri primaire dufasha hariho rero nabiga imyuga kukubera imyuga yo kubarira imyuga yo kudesa imyuga yo gucapa imyuga yo kukanika imodoka imyuga novuga wiki yo bajya biga ibigezweho nka computer nukuvuga rero twaruguruye ikigo twise ikigo Oasis of Peace abavuzi b'ingoma bakaza hanyuma ubu rero mumpamagaye ndi ku nzira ngira ngende imahama ejo tuzokugurura imahama ama atelier kugira ngo dufashe n'abakiri bato bari imahama no kuvuga iyo atelier rero izo birimwo kubarira ibyo birimo ibyo kwiga computer harimo ibyo ku biblioteke aho batuzo ibitabo kugira natwe tugerageze duterere umuganda wacu ibyo rero turiko turakora nka Maison Shalom
ni bintu bisaba uburyo muravuze nk'icyo kigo muzokugurura ku munsi wa gatanu ejo ko muzoshiramwo biblioteke izo mashini zo kubarigira ivyerekeye kwiga bicishijwe ku buryo bwa none internet uburyo mwaburonse gute
murabizi ko mu 2026 nari na kagashimwe bita Aurora Prize pour l'éveil de l'humanité ako gashimwe rero karamfashije kurungika abana muri kaminuza no kubigisha imyuga mugabo mu nyuma ndavuga ndabwira kuko munazi kwa ko gashimwe ntagatora mu ntoke nagaha ama fondation twamye dukorana kuva kera ndabwira ari ayo ma fondation nahaye ayo mafaranga niko turiko turigisha abana bakiga bahejeje mugabo nibaronge iyo baje bagasubira imahama kwiga sinababwira reka rero mumfashe twubake ikintu kugira ngo abo twigishije bahe uburyo bwo kwitunga nibagume bazirinze kuko twabahaye ubumenyi mugabo birakenewe ko nabo bashobora kuronka ingene bitunga bacare baranyemerera nabagenzi hariho umugenzi yaje azomfashejo yagize fondasiyo yitwa Friends of Humanity hariho na fondasiyo y'umwamikazi umwami n'umwamikazi wa Lisambu hariho niyindi fondasiyo yitwa Partage hanyuma hariho na Louis Michel yarampaye amadictionnaire amajanane y'icyongereza hanyuma hariho rero nabandi bagiye baratanga nk'abarundi ba diaspora ugasanga nka diaspora yo muri UK batanze naho bari amajana atanu cyangwa amajana umunani y'amafaranga y'agaciro yo mu Bwongereza aratunganiye ni ukuvuga rero ko tushyira hamwe kugira ngo abo bana bacu bazutahe bagororotse bazutahe bafise umwuga bazutahe bubaka igihugu ntituvyubatse navuga ngo iki kugira ngo navuga ngo iki tugume nga tuvyubatse kugira ngo muri uwo mwanya turi nga tutamenya igihe tuzotahira nidusengesere ngo abana batunywa n'urumugi ngo abana bakiri bato babigeme bahave agenda kugira uburaya mugabo bagira izina batunganigwe baronge iteka Imana yabahaye.
Yego. Tuza ku mirongo ya telefone uratwumva?
Umva neza.
Watubwira aho uhamagaye uri ni kibazo cha intererano?
Nge mpamagaye ndi hano Iburera mu majyaruguru.
Yahe?
Hano Iburera mu majyaruguru mu gihugu cy'u Rwanda.
Yego, ufisi icyumviro cyangwa ikibazo?
Okay, ikibazo namubaza.
Yego.
Iyo umuntu arangije amashuri kwiga abona nk'akazi.
Mu mwishure?
Murabona ubwa mbere ndungika abana kwiga iyo misore izo ngumi ndabategura kugira nabo bironderere si ukuvuga ko we urungitse n'umubyeyi yarungitse umwana ku kwiga mu mashuri ahejeje si wa muhakazi nawe aca yiga ngene arondera yihingira ibikorwa bimuha uburyo umuha uburyo bwo gushobora kuza nawe kudodora kubatanga akazi mugabo nk'umubyeyi iyo umwana ubonye atararonka akazi urabura ronderera hamwe n'icyo gituma wumvise ko mvuze ni ngiyi mahama kugurura ibyo byose kugira ndabe ngo babandi batararonka aho baba baradodora ngo babahe akazi bazoronke icyoba kirabaranira
ikindi kibazo nawe mfite wenda urebye muri izo nkambi nk'abakobwa barimo ntago ikibazo cyo kugaragara nk'abaterwa inda cyaba kigaragaramo cyane
ego barayatwaye inda cyane kukubera urajya iyo umuntu yihebuye iyo umuntu yicaye yirigwa yicaye usanga ariko ararondera ingene yobaho kumbure abana babigeme bamwe barondera utuvuta barondera impunzu bambara ni nacyo gituma nasabye kandi igihugu cy'u Rwanda kiratworohereza ngo tugendeyo tuganire nabo bigeme turabe ingene twobafasha urabona twashyizeyo amamashini yo kubarira kugira bige uwo mwuga murazi ko nigishije abana gukora bimwe byo gukora inzara byo gusuka imishatsi ibyo byose biri mu biduhagarika umutima mugabo urabizi ko ni kambi singoma kuvuga ngo ikambi ni ya hase ikambi ni nabo hariyo kandi n'ayandi mashyirahamwe adufasha nka ADRA nka Save the Children ayo yose Croix Rouge abari icyo kibazo nicerekeye abantu bose bakorera mu ikambi kandi n'u Rwanda kuvuga igihugu caduhaye indaro kiraganira n'abo bana babigeme
banywanyi n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo bifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwotwumvira kuri metero 225 metero 31 na metero 41.
yakoze rero Fidela niyo ngabo hamwe na Madame Marguerite Barankitse bari kumwe mu kiganiraho bariko baragaruka kugwa bitandukanye Marguerite Barankitse ariko arakora mu gihugu cy'u Rwanda nk'impunzi nshuti bakunze twe turabangiriye ngaha ibiganiro twari tubafitiye mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri ano masaha ariko tubasaba yuko samwe n'iminota 30 mwoza kubana natwe myandi makuru tukiriko turabatunganiriza haza kuba ari ahanini makuru avugwa muri Afrika no ku isi hose tutibagiye mu Rwanda no mu Burundi mwakoze kutwumviriza yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi na engineer yamufaje muhinga bw'ivyuma nande Diane nahazwe twari kumwe tuzosubire ejo saa 7 mu kiganiro wanyu mu ntara.